radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Nshuti mwese namwe banyanyi wacu muri beneza muri kumwe na Frederic nkunikije ijwi rya Amerika ryumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ni metero 42 mu Burundi, mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104.3 ikaze makuru yacu yo kuri isaha. Umurwi w'abarundi babavuze ingoma wahawe akanya ko kuvuza ingoma ni sinema kirangiranwa izwi ku izina Black Panther uherutse gusubira guhabwa kandi karyo muri sinema Black Panther igice kigira kabiri iriko irategurwa. Bashinze uyu murwi baratubwira aho icyumviro cyo gutunganya umurwi wabavuze ingoma muri Amerika cavuye.
Jewe ko nagize amahirwe nkaba naramaze kuba mu bihugu binyuranye byo hanze kandi maze kumenya utuntu twinshi, reka nshinga umugwi kugira ngo abo barundi baze tubafashe mu ngorane zose bahura.
Icyo kintu yatangwe kuzana igihe twashinga iryo shyirahamwe avuga ati ikintu twakora n'ingoma urumva ngoma ndakimushimire ko cyane hamwe n'abandi bose yakizanyemo bagaca babona yuko cyari gikwiye.
Aboni ambassadeur Gabriel Ndihokubwayo n'umushyana haya Apolinaire Nshimirimana bari mu Burundi bambere bashinze umurwi w'abavuzi b'ingoma ufite icyicaro mu gisagara cya Atlanta muri leta ya Georgia muri leta zunze ubumwe za Amerika. Umuyobozi umugambwe uhanira demokrasi no gukingira ibidukikije député Frank Habineza asaba leta y'u Rwanda kugirana ibiganiro n'abatavuga rumwe nayo. Ingabo za Israel zarashe ibombe mu ntara ya Gaza muri Palestine zica abantu 8. Umurwi al-Shabab umaze indwi zitari nke ukora ibitero ku butaka bwa Ethiopia mu bubaye ubwa mbere ibyo bitero nk'izo bibaye. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi, abasirikare ba Israeli barashe ibisasu bya bombe mu ntara ya Gaza muri Palestine bica abantu 8. Ni inkuru dushikirizwa n'umugenzi wacu Thomas Kamirinde.
Israeli isobanura ko yarashe ibirindiro by'umutwe witwa Jihad Islamique. Mu bapfuye harimo umwe mu bakomanda bo hejuru bawo Taiser al-Jabari, abandi bantu 40 bakomeretse. Mu itangazo yashyize ahagaragara Minisitiri w'Intebe wa Israeli Yair Lapid avuga ko guverinoma ya Israeli itazemerera imitwe y'iterabwoba kugira Gaza indiri zo kugaba ibitero ku baturage ba Israeli. Jihad Islamique yatangaje ko igomba kwihorera. Uku kurasa muri Gaza bishobora gutera indi ntambara hagati ya Israeli n'umutwe wa Hamas utegeka iyi ntara ya Gaza. Hamas yatangaje ngo umwanzi Israeli yakoze ubundi bwicanyi muri Gaza agomba kwirengera ingaruka zabyo. Muri iyi myaka 15 ishize Israeli na Hamas bamaze kurwana intambara enye zikomeye.
Urakoze Thomas. Umurwi al-Shabab umaze indwi zitari nke ukora ibitero ku butaka bwa Ethiopia mu bubaye ubwa mbere. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidel Nyongabo.
Umugwi al-Shabab waragize ibitero ku butaka bwa Ethiopia mu ndwi zirangiye uvuye muri Somalia uhaboneye akaryo kubera ibibazo biri muri Ethiopia muri iki gihe. Umutegetsi akomeye w'umusirikare wa Amerika yaragabishije ko ibitero nk'ivyo bizobandanya. Ibitero umugwi al-Shabab ugize iminsi ukorera muri Ethiopia vyerekana ukugena ingwano iherutse kubera mu ntara ya Tigreya iri mu buraruko bw'igihugu n'izindi ntambara zifatiye ku bwoko vyatumye umutekano w'icyo gihugu ushobora kugeramigwa. Ethiopia yari yirinze mu kiringo kitari gito ibitero vy'umugwi al-Shabab korana n'umugwi al-Qaida cyane cyane kubera icyo gihugu cyari cyarungitse inteko zacu muri Somalia aho al-Shabab igenzura ibice bitari bike vyo mu manuko no hagati mu gihugu. Yaramushikiranganje wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed n'inteko zijeje umutekano ziwe bahanganye muri iki gihe n'ibibazo bijanye n'umutekano mu gihugu cyane cyane kuva ingwano mu ntara ya Tigreya itanguye mu mpera z'umwaka w'2020. Umugwi al-Shabab ntiwari bwigera ushobora gukora ibitero bikomeye bya gisirikare ku butaka bwa Ethiopia. Uwo mugwi waramenyereje abagwanyi bawo 2000 bagenewe gukora ibitero ku butaka bwa Ethiopia. bagizwe ahanini nabo mu bwoko bw'abasomali n'aba Oromo baba muri Ethiopia abagwanya amajana n'amajana b'umugwi Al-Shabab barashoboye kwinjira muri Ethiopia mu ndwiheze ho nyene ibitero byabo ku butaka bwa Ethiopia byatanguye mu mpera z'ukwezi kwindwi kurangiye
turagushimiye Fidel perezida wa Sudani yo mu manuko Salva Kiir yirukanye mabanga yabo mu mushikiranganji ajejwe ikigega n'umuyobozi w'ibanki nkuru igihugu nk'uko bitangazwa n'itegeko ryasomewe kuri televiziyo ya leta uno munsi kuwa gatanu ni inkuru dushikirizwa n'ubundi na mugenzi wacu Fidel Yongabo
iryo tangazo rimenyesha ko perezida Kiir yagenye Dietong Ngor mu mabanga y'umushikiranganji mushasha ajejwe ikigega asubiriye uwitwa Agak Akwil Lwal yari muri ayo mabanga icegera cy'umuyobozi w'ibanki nkuru y'igihugu Johnny Ohisa Damian yasubiriye by'agateganyo warayiyoboye Moses Makuru Deng nta mpamvu yatanzwe ku ngingo perezida Kiir yafashe yo guhindura abo bategetsi Dietong Ngor yari yagenywe kuyobora ibanki nkuru y'igihugu mu mwaka w'2020 barugira kabico gihe umuyobozi w'ibanki nkuru y'igihugu ahindurwa Agaka Akwil Lwal yari yagenywe mu mabanga y'umushikiranganje w'ikigega mu mwaka w'2021 akaba ku munsi wa gatatu yari yashikije inama nshingamateka amafaranga azokoreshwa mu mwaka w'2022 rushira w'2023 ubutunzi bwa Sudani yo mu manuko bwifashe nabi cyane kuva ingwano yatutse muri cyo gihugu mu mwaka w'2013 yatumye abanyagihugu barenga ku 250,000 bahungira mu bihugu bibanye ingwano mu gihugu imaze kugeramira umwimbo w'ibitoro bifise uruhara rukomeye cyane mu butunzi bw'igihugu yongera igeramira n'ibindi bisata nk'uburimyi bwagabanutse bikomeye mu gihugu
Murakoze bagenzi bacu badushikije amakuru avugwa hirya no hino ku isi tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo hijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mushobora no kudukurikira kuri internet wezi tatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu com no kuri YouTube na Facebook VOA radiyo yacu amakuru yo mu ntara y'ibiyaga binini bya Afrika aba shinga mateka babiri ba leta z'umwe za Amerika basavye mushikiranganji ajejwe ingendanire na makungu wabo Anthony Blinken gusaba ashimitse leta y'u Rwanda kurekura Paul Rusesabagina ibindi kuri inkuru Thomas Kamirinde
aba badepite ni bwana Joaquim Castro wo mu ishyaka ry'abademokrate rya president Joe Biden na ministre Blinken n'umutegarugori Young Kim wo mu ishyaka ry'abarepublikani bombi bari muri komite y'ububanyi n'amahanga y'umutwe w'abadepite w'inteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za Amerika nk'uko tubikesha television ABC News ya hano muri leta zunze ubumwe za Amerika aba badepite rero bandikiye ibaruwa ministre Blinken bamusaba ko mu ruzinduko azagira i Kigali mu cyumweru gitaha yazakoresha uburyo bwose bwa diplomasi afite kugira ngo Rusesabagina agaruke amahoro muri leta zunze ubumwe za Amerika by'umwihariko baravuga ko Blinken akwiye gusaba president w'u Rwanda kurekura Rusesabagina vuba Paul Rusesabagina afite impapuro zemewe n'amategeko zimwemerera gutura muri leta zunze ubumwe za Amerika mu ibaruwa yabo ba député Castro na Kim babwira Blinken ko naramuka ananiwe gukemura ikibazo cye ikibazo rero cya Rusesabagina bizatuma guverinoma y'u Rwanda yibasira kurushaho abanyamerika n'abafite bene izo mpapuro nkize Castro na Kim basaba kandi Blinken kujya gusura Rusesabagina bavuga ko afungiye ahantu hadatekanye kandi ko afite ibibazo by'ubuzima bandika ko Rusesabagina afite imyaka 68 y'amavuko kandi ko yakirutse kanseri n'ikibazo cy'imitsi y'ubwonko bita stroke mu cyongereza ABC News ivuga ko Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yayitangarije ko Blinken azaganira na Leta y'u Rwanda ku kibazo cya Paul Rusesabagina. Naho Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda mu itangazo yashyize ahagaragara ivuga ko uruzinduko rwa Ministri Blinken ruzaba undi mwanya wo kumvikanisha nanone ko ifungwa rya Paul Rusesabagina rikurikije amategeko y'u Rwanda n'amategeko mpuzamahanga. Ibaruwa y'abadepite Joaquim Castro na Young Kim ikurikiye indi umuyobozi wa komite y'ububanyi n'amahanga ya Sena y'Amerika, Senateri Robert Menendez, aherutse kwandikira Ministre Blinken amusaba gusubiramo politiki ya Amerika ku Rwanda no kuvugurura ibijyanye n'inkunga Leta Zunze Ubumwe za Amerika iha u Rwanda. Agira ati biteye impungenge kubona Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeza gufasha igihugu gishinjwa guhonyanga uburenganzira bwa muntu burimo n'ubwa Paul Rusesabagina no guhungabanya umutekano mu karere rutuyemo. Senateri Menendez nawe wo mu ishyaka ry'abademokrate asobanura ko Amerika yahaye u Rwanda imfashanyo y'amadolari asaga miliyoni 147 mu mwaka w'2021 kandi ko n'ingengo y'imari y'u Rwanda y'2023 Amerika yayigeneye andi madolari miliyoni 145. Umuryango wa Paul Rusesabagina urashima ko abategetsi bakuru ba guverinoma n'abo mu nteko ishinga amategeko za Amerika bahagurukiye ikibazo cye. Mu itangazo yashyikirije ABC News, umwana wa Rusesabagina Anaïs Kanimba avuga ko bizeye ko uruzinduko rwa Anthony Blinken i Kigali ruzasoza inzozi mbi z'umuryango wabo.
Urakoze Thomas tukiri mu Rwanda. Umuyobozi umugambwe uharanira demokrasi no gukingira ibidukikije député Frank Habineza yahaye ikiganiro amenyeshamakuru akaba yasabye Leta y'u Rwanda kugirana ibiganiro n'abatavuga rumwe nayo. Mugenzi wacu Tim Ishimwe yavuganye nawe amubwira impamvu ibiganiro nk'ibi ari ngombwa.
Leta y'u Rwanda igomba kuzajya ikorana ibiganiro n'abatavuganwe nayo ndetse n'abivuga ko bayirwanya baba bafite intwaro n'abatazifite. Tuvuga yuko arimo umuti urambye wo gukemura ibibazo bya politiki ndetse n'ibibazo by'umutekano by'u Rwanda, tukaba mu gihugu tukabyara tukajya buza uko tuzi yuko ntawe muzadutera, kuko tumva ko gushyira imbaraga mu kurwanya gusa kurwanya abo batavuganwe na leta cyangwa se abarwanya leta ushobora kutsinda uyu munsi ariko ejo akavuka abandi ntabwo byo birangiye. Ariko habaye ibiganiro mu buryo butandukanye byakemuka, tukumva kugira ngo ibyo bikorwe hajyaho urwego rw'igihugu rushinzwe ibiganiro bya politiki itandukanye n'urwego rw'umuvunyi ko ari noneho urwego ruvunyisha abanyapolitiki rukaba rushinzwe gukemura amakimbirane y'abanyapolitiki aba mu gihugu n'abari hanze y'igihugu bakagira ibiganiro bitandukanye bitandukanye n'urwego rw'umushyikirano, kuko umushyikirano usanga abantu barashyikirana hagati yabo ariko bigoye gushyikirana n'abandi nabo bari hagati y'igihugu gushyikirana n'abandi bari hanze y'igihugu. Tukumva yuko urwego rukiyeho rwafasha ibiganiro bimwe bikaba byakorerwa mu Rwanda ibindi bikaba byakorerwa hanze ku bandi bumva yuko bataza mu Rwanda abantu bakaganira ndetse n'izo ngundi bakazishyira hasi abana b'u Rwanda bagafatanya mu kubaka igihugu cyabo.
Uravuga ko urwo rwego rugiyeho rushobora kuba rwafasha, ariko abatavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda bagiye kenshi bashyirwa mu majwi ko aribo banagira uruhare mu guhungabanya umutekano w'igihugu. Kuba usaba ko Leta yafata iya mbere ikegera abatavuga rumwe nayo, honorable, ntabwo wumva ko ibi ngibi bishobora kuba bicuramye kuba Leta yakwegera abantu batavuga rumwe nayo bahungabanya umutekano w'igihugu?
Bishingiye ku bitekerezo bitandukanye n'ibyo politiki itandukanye, icyo bita multipartism cyangwa malpartism mu ndimi z'amahanga. Tuvuga ngo ibyo ko Leta ibyemera bikaba bimutegeko nshinga birafasha ko ibitekerezo bitandukanye byabo by'uko ari bidakunda bishobora guhuzwa akajya mu rwego rubihuza rutandukanye n'inzego zihari, kandi urwo rwego rubihuza rukaba rugizwe n'abanyapolitiki. Kuva yuko mu iteraniro iyo kanso cyangwa iyo political ombudsman kanso twumva yabigizwe n'abantu bavuye muri politiki zitandukanye iri mu Rwanda ndetse n'abandi bahari inyungu za politiki nabo bakajyamo, noneho uko bakaba bafite uburenganzira kuba bakora inshingano mu gihugu no hanze y'igihugu, kandi noneho bikahabwa agaciro. Gutyo niko numva ko tuzakora icyo kintu tuvuga ko ari abantu barwanya igihugu cyangwa se abanzi b'igihugu.
Ishyaka rya RNC ritavuga rumwe na Leta rikorera hanze y'igihugu ryigeze kwandika risaba ko habaho ibiganiro birihuza na Leta, kugeza ubu ibyo biganiro ntabwo byigeze bibaho. Utekereza ko impamvu ari iyihe rero?
Ndakeka ko impamvu ari uko atari ishyaka rimwe n'amategeko mu Rwanda, ariko twe tubisabye turi ishyaka rimwe n'amategeko mu Rwanda ndetse turi ishyaka riri no mu nzego nkuru z'igihugu, tukaba turi ishyaka riri muri Sena y'u Rwanda, dufite n'umusenateri, tukaba turi mu nteko ishinga amategeko, nanjye tuvugana nkaba ari n'umudepite mu nteko ishinga amategeko, umutwe w'abadepite. Twumva yuko ibitekerezo byacu ntabwo ari ibitekerezo
kuki uyu munsi ari bwo usabye ko leta yakicara ikavugana n'abayirwanya Honorable Frank Habineza umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda unayoboye ishyaka riharanira demokarasi ndagushimiye cyane umwanya wahaye ijwi rya Amerika
igira hirya ariko mata n'inyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duhibuko
yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda biriyozora nk'inka zabo
ariko birasi muhumurwa mana
Shofe, wenda unashaka kuri wacu rusangi, uradutwara neza kandi ndakwizeye.
Niye kwetu ni bugo.
Ndiye bugo.
Ngukwiki? Nukumva ko buri wese muri twebwe yagiye yibesha kuwundi. Yapa pa 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 pa. Shofe, twigete. Komba taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Komba taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Rwanda.
Umurwi w'abarundi bavuze ingoma wahawe akaryo ko kuza ingoma mu sinema kirangiranwa izwi ku izina Black Panther uherutse gusubira guhabwa akandi karyo muri sinema Black Panther igice kigira kabiri kiriko kirategurwa abashinze uyu murwi batubwira aho iciyumviro cavuye abo nabo akari ambassadeur ndiye kubwayo na Apollinaire Nshimirimana tubatega amatwi
jewe n'umuryango wanje twimukiye muri Atlanta Georgia mu 1997 hanyuma bihurirana n'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziriko zirihweza icyumviro cyo kugira ngo kizane impunzi ziri muri Tanzania z'Abarundi impunzi zavuye mu Burundi 72 hanyuma ntibyatevye baraza baratangura kuza hanyuma badusanga ngaha andihenze twebwe twabaye umuryango wa kabiri wabaye Atlanta dukuyemo abari baje abanyeshuri hanyuma rero baje dusanga n'abantu bafite icyo no kwita mu Gifaransa profile zinyuranye bamwe bari bazi gusoma abandi ntibari babizi abandi barize amashuri ahanitse adahanitse ntibari bagiye mu ishuri hama dusanga biriko birabavuna gose cyane murazi kwimukira mu kindi gihugu ntibyoroshe cyane cyane utazi n'ururimi naho bawarize amashuri uzi warize n'icyongereza ushitse ngaha birakugora jewe rero ncamvuga nti jewe ko nagize amahirwe nkaba naramaze kuba mu bihugu binyuranye byo hanze kandi maze kumenya utuntu twinshi reka nshinga umugwi kugira ngo abo barundi baze tubafashe mu ngorane zose bahura sino inda kuzidondagura
none muri abo barundi mwari mwizeye ko harimo abashobora kuvuza ingoma kuko kuvuza ingoma ntivyoroshe no mu Burundi tuzi ko hariho umurwi ukomeye w'igitega umuntu wese ntashobora gukora iki gikorwa
nukuvuga rero dongo tumaze kugiryo shirahamwe ry'abarundi twaciye rero dutangura kwiyumvira icyo twokora muri iryo shirahamwe twongeye kuri ibyo byo gufashanya niho rero twashiraho uwo mugwi w'abarundi tumaze bambe w'abatambyi b'ingoma kuko twatanguye kuvuga tuti mbe hariho abazi kuvuza ingoma umushinga ntaye Apollinaire ati jewe ndazizi kabisa ati kandi kubena ndazizi hariho n'abandi babiri batatu nzi twoshobora kurondera bakazivuza kandi rero natwe twoca tubamenyereza hagati ngaho na jewe niga mu ishuri nderabigisha yo mu Rutovu naratanguje umugwi w'ingoma ndanazitamba rero o twazitanguje tuvise Apollinaire nabo bandi babiri tuca twigisha n'abandi bana rero bariko barakura
hanyuma namwe mushyira na Apollinaire Nshimirimana namwe mwagize uruhara ruhambaye cyane rwose kuko mwaciye mubandanya isimu ryatanguwe na ambasaderi mwabigenjeje gute mwashoboye gukurikiza impanuro ziwe n'icyimbo cyiwe gute
mubisanzwe lekasino suramo byinshi kuvyo yavuze nyine twatanguye ariko no banza kumushimira cyane kubera ari wa mbere yabonye yuko twari dukeneye kuja hamwe kandi amaze kubona ikintu gishobora kuduhuza nico kintu yatanguye kuzana igihe twashinga iryo shirahamwe avuga ati ikintu twakora n'ingoma urumva ngoma ndakimushimire ko cyane hamwe n'abandi bose yakizanye mwo bagaca babona yuko cari gikwiye ntorinda kuvuga amazina kuko bariho batwakuranye nabo hanyuma rero muri ico gihe maze kubona yuko ambasaderi Gabriel amaze uko ndamuzi yashinze ikintu aravuga ati aje ndatanguje isemo ndayitanguye cye mubandanya rero harageze igihe rero ishika yuko usanga warana ubuzima ubuntu abarimo hano hagiye gusa umuntu aburi intege cyangwa ugasanga afise ubuzi bwinshi akabura umwanya harageze igihe usanga umuntu adebukirwa ariko mu nyuma ndabona yuko umengo tudebukiwe tukabishyira hasi uko twadutayira iragi kuko nari nsanzwe mvuze ingoma ryari rya mbere ndazivuza ndatangiye kuzivuza nkiri ngitangura umwaka w'indwi urumva hari kera muza mirongo umunani na hama rero ndavuga nti ni byiza yuko bandanya hama nca mbona yuko byoba byiza yuko twaguma tubandanya mugabo nkagira icyizere yuko hari icyo bizodushikana ko kandi nkabona yuko bwari uburyo bwiza bw'uko amakungu ashobora kumenya Uburundi
iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva iza indwi gushika iza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara.
Nshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abanyagihugu bakora ubucuruzi bujabuka imipaka barashima ingingo leta y'intara ya Kivu yo manuko yafashe yo kuvanaho amafaranga igipimo cya COVID-19. Abo banyagihugu bari basanzwe bishura baciye ku mupaka iyo ntara ihana n'ibihugu by'u Burundi n'u Rwanda. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru ijwi rya Amerika bizaste ngabo ari uvira.
Aba baturage bo bakongomani banyura ku mipaka ya Kongo ihana imbibi n'u Rwanda ndetse n'u Burundi bishuraga amadolari 5 mu gihe cy'iminsi 14 ku ruhande rwa Kongo.
Twebwe turanezerewe cyane, turashimira leta ya Kongo ukuntu dufashije kuko twari tufise ibibabaro bose kuko ubu twarengana ngaha badusumbuwa udavisa ajya amahera ya COVID ntiwarengana kandi twazana ubuntu bukebuke.
Ariko kuba bavanye idolari 5
kumva tunezerewe turanabashimiye rwose turabashimiye.
Wakora iki byakugoraga gute?
Nazani kwaro ibitunguru, itomati, ibintu nyene bike bitasaba n'umutahe munini ariko wasanga atamahoro dufise mu ibarabara ugasanga turiko turasumbuka cyane.
Iyo dolari 5 giye kutoroza togeye kuhera umuryango aye mu dolari 5 aho turazikura ubu tugiye kuza turafashisha umuryango. Urida naza dugiye kumera neza kora dodo rusha duduga kora wahuru aya mafaranga watanga kugira uyagarukane. Ubidandaza nabyo nyirugiye kwinjira bigabanuka ibe bivanye nuko ya mahera dore sabiza da mahera menshi age kuvaho.
Yavuyeho.
Yego yavuyeho kabisa twarenganye nawe twatanze.
Kuba aya mafaranga y'igipimo cha COVID-19 yavanweho abakora ubucuruzi bwambukiranye imipaka bavuga yuko bigiye kubafasha kongera gucuruza nk'uko byari bisanzwe mbere ya COVID-19.
Cyewe nk'ukuntu byangora nk'ubu kera corona bitaraza n'amanaza buce burukwezi kuraba umuryango kandi hagize n'akantu nkenera kuza kugura ibujumbura naca ngenda kukagura mugubu mparuye kubera itike sinagenda kubera COVID itike byaca biterana na COVID bigaca bicwara amahera menshi. Haba bivanyeho bagize neza gose ubu ndashobora kuzana akintu ushobora gukenera ushobora gusimbira we kugitora atangorane na zimwe cyane nifuje kuzakura mu cyumuryango zogenda kuburamuza
gusa nubwo intara kivuye pfu yavanye mu mafaranga y'igipimo cya COVID-19 abaturage bari basanzwe bishura ku Rwanda rw'u Burundi abaturage ba Kongo mani bari kwishura amafaranga angana n'idolari 5 uko binjiye mu Burundi tuyishime aliela akora ubucuruzi bwambukiranye umupaka hagati ya Kongo n'u Burundi
bisanze nk'umuntu yishoreye ituno tuvara ibihumbi 200 bakaca bakosaba covid y'ibihumbi 35 kuri Kongo yaramera menshi cyane natwe tukayacuruza ata no ku Burundi urumva ko baravuga ngo ni 15 ntabyo nyene kweri ku bironka washoye nk'utuntu udakuramo inyungu y'ibihumbi 10 urumva nuko waca winjira muri manga n'ukuri ntawo twarwa kweri aho kuba bayikuyeho vraiment nibagire neza no ku Burundi n'ukuri bayikure barangene bodufasha kwavuga ko covid hose ibihugu byose yahetse
umwe mu bakozi bashinzwe ubuzima ku mpaka wa Kavimvira yabwijwe ijya Amerika yuko intara yakivuye pfu yavanye mu mafaranga y'igipimo cya COVID-19 ku baturage b'abakongomani basohoka iyo ntara n'abayinjira banyuze ku mipaka uyu mukozi ushinzwe ubuzima ku mpaka wa Kavimvira akomeza kuvuga yuko abaturage b'abarundi n'abo banyarwanda binjira muri iyi ntara banyuze ku mipaka bazajya bishura idolari 5 z'igipimo cya corona kimara iminsi 14 naho abandi banyamahanga bazajya bishura nabo idolari 10 z'igipimo cya corona kimara iminsi 14 Vedase Ngabo ijwi rya Amerika Uvira
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kandi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika huri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
kanya turasuzira ibiganiro byacu byo kuri isaha ariko imbere yaho reka tuyibutse ingingo nkuru nkuru zari zigize aya makuru twabwiye ko ingabo zigiye guca Israeli zarashibi bombe mu ntara ya Gaza muri Palestine zica abantu 8 twongeye kandi turabwira ko mu rugwi al-Shabab humaze indwi zitari nke ukora ibitero ku butaka bwa Ethiopia ni inkuru twabwiye ivuga ko perezida wa Sudani yo mu manuko Salva Kiir yirukanye mabanga yabo umushikiranganje ajejwe ihega n'umuyobozi w'ibanki nkuru y'igihugu nk'uko bitangazwa n'iteko byatangajwe mu iteko ryasomewe kuri televiziyo ya leta uno munsi ku gatanu ayandi makuru yo mu ntara twabwiye ni uko abashinga amateka babiri ba leta z'umunzi amerika basavye umushikiranganje ajejwe imigendanire n'amakungu wabo Anthony Blinken gusaba ashimitse leta y'u Rwanda kurekura Paul Rusesabagina twabwiye kandi ko umuyobozi umugambwe uhanira demokrasi no gukingira idukikije mu Rwanda député Frank Abineza yahaye ikiganiro amenyesha makuru aho yasabye leta y'u Rwanda kugirana ibiganiro n'abatavuga rumwe nayo iyi nkuru twabwiye ni inkuru ivuga ko mu rwi w'abarundi bavuze ingoma bahawe akanya ko kuvuza ingoma mu sinema kirangira wazi ku izina Black Panther wongeye guhabwa akandi kanya ko kugira uruhara mu gice cya kabiri cy'iyo sinema Black Panther. Mushuti mwese mwakurikiranye ibiganiro byacu by'uyu munsi byo kuri isaha ndabashimiye cyane rwose tukaba kandi tuboneho akanya ko gushimira Engineer Joe yadufashije mu nyabwizuma na Nadia Taha yadufashe kwegeranya ibiganiro twashikirije turabashimiye namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'i radio ijwi y'Amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.